Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni kwa kabiri itariki 28 ukwezi kwa mbere mwaka 2022 muri kumwe na Frederic Undikije. Ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateganyo ka muntu Human Rights Watch rivuga ku kigo ca Gikondo mu Rwanda kijanwamwo abana batagira aho baba ihonyanga agateka k'abo bana.
Cyane urya kunywa amazi ugakubitwa ukajya kurya ugakubitwa kuri toilette ugakubitwa ahantu hose.
Mu kugera kwa Kabuga nagiye kugera mu gihodi cy'inzererezi nkubiswe n'abantu nk'icumi. Naragiye abasekirite baba bahari barankubita.
Uyu ni umwe mu bana bahoze baba mu barabara. Inkuru kimwe ni inkuru yerekeye ibisigarira by'abantu bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri mu Burundi. Inkuru y'urupfu rw'umurundi yabamwe kampi impunzi mu gihugu cya Tanzania, hamwe n'inkuru yerekeye urubanza muri sena ya Amerika rwerekeye ibirego perezida Trump yagirizwa. Turazigaruka ku kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubashikize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Frederic. Tuyahera muri izo mburano nyene. Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi wa gatanu w'indwi izokwemeza canke ihakane nimba yotumako ivyabona mu mburano ku vyaha vyagirizwa Perezida Donald Trump. Ariko hasigaye kumenya nimba hari abarepublikani bakwiye baziyunga n'abademokrate mu gusaba ko ibyo byabona bitumwa ko muri urwo rubanza. Umusenateri yatowe ku gatwe kiwe muri leta ya Maine, Agnes King, yashikirije ko abasenateri b'abarepublikani cumi canke barenga bashobora kuzotora bemeza itumwa ko ry'ivyabona hamwe n'inzandiko z'ivyabaye. Ibi ni mu gihe ikimenyeshamakuru The New York Times cyandikira aha muri Amerika cyatangaje ku munsi w'Imana ko John Bolton yahoze ari umujenama muri presidansi ya Amerika yanditse ko Trump ubwiwe yamwibwiriye ko yahagaritse imiliyoni 391 z'imfashanyo ya gisirikare yari igenewe Ukraine gushika ico gihugu gitangaje ko gitanguje amatohoza kuri Joe Biden. Joe Biden yigeze kuba icegera ca Perezida Obama n'umudemokrate bashobora kuzohiganwa mu matora yo muri uyu mwaka. John Bolton yashikirije ko mu gihe yotumwa ko gushikiriza ibyazi kuri iyi dosiye yiteguye kwitaba Sena ya Leta Zunze za Amerika. Leta Zunze za Amerika izoguma ku ngingo yayo yo kugabanya abasirikare ku mugabane wa Afrika naho ibindi bihugu bivuga ko Amerika ikuyemo akarenge bizogorana kurwanya iterabwoba. Umushikiranganji w'Ubufaransa ajejwe kwivuna abansi Florence Perry yasabye ejo ku munsi wa mbere Amerika kubandanya gufasha kurwanya iterabwoba mu mbonano yagiranye n'abategetsi bo mu gisirikare cya Amerika i Washington. Umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Amerika Mark Esper yashikirije ko Amerika ifise ibindi byihutirwa byo gukora mu bundi burere bw'isi. Abategetsi ba Amerika bashikirije ko bifuza kugabanya abasirikare bashika ku 600 bari ku mugabane wa Afrika.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaremereye Ubushinwa ifashanyo iyo ariyo yose ikenewe yo kurwanya umugera wa corona umaze guhitana abantu 81 mu gisagara cya Wuhan aho uwo mugera watanguriye. Ni mu gihe umushikiranganji wa mbere w'Ubushinwa Li Keqiang yagendeye ico gisagara ejo ku munsi wa mbere kubonana n'abajejwe amagara y'abantu no kurondera inyishu kuri uwo mugera. Umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS Dr Tedros Ghebreyesus nawe yashitse i Beijing ku murwa mukuru w'Ubushinwa ejo ku munsi wa mbere ahagiye kubonana n'abategetsi b'ico gihugu kuganira kuri uwo mugera. Ibiharuro vya nyuma bimaze gushikirizwa n'abajejwe amagara y'abantu mu Bushinwa bivugwa ko abantu barenga 2,700 bamaze kwandura uwo mugera corona. Muri Afrika abasirikare batandatu ba Chade barishwe abandi 10 barakomereka baguye mutego batezwe na Boko Haram mu karere k'ikiyaga Chade ejo ku munsi wa mbere. Umukuru w'ibiro bikuru by'intwara miheto w'igihugu cya Chade Tahel Erda yashikije ko abasirikare bishwe bari mu bikorwa byo gukizura akarere mu mezi aheze. Ibitero by'intagondwa z'abayisilamu byariyongereye muri ako karere k'ikiyaga Chade gasangiwe na Kamerune, Niger hamwe n'igihugu cya Nigeria.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Amareta y'abanyaburaya ntavuga rumwe ku bihano byofatirwa perezida wa Venezuela Nicolas Maduro na leta yiwe, mu gihe umukuru w'inama nshingamateka Juan Guaido yitangaje ko ari we perezida ari mu rugendo iburaya gusaba gushyigikirwa n'ibyo bihugu. Bubaye bwa mbere Guaido agendera karere ka Buraya, mu gihe ibihugu bigize umuryango w'umwe bwa Buraya byemeza ko Guaido ari perezida w'imfata kibanza kandi bakemeza ko Maduro aho nyanga agateka ka muntu banse gukurikiza ibihano perezida Donald Trump yafatiye icyo gihugu. Amerika hamwe n'ibindi bihugu byo ku mugabane wa Amerika bishyigikiye Guaido byarananiwe kugondoza igisirikare cya Venezuela gushika ubu kikiyoboka Maduro. Naho mu gihugu cya Mali abasirikare bashika 200 barishwe mu gitero cyakozwe ku munsi w'Imana mu ikambi y'igisirikare nk'uko amakuru yatangajwe na leta y'icyo gihugu abivuga. Gushika ubu abakoze icyo gitero ntibaramenyekana. Itangazo ryasohowe na leta ya Mali ivuga ko abakora ibitero by'iterabwoba binjiye muri iyo kambi iri hafi y'igisagara cya Sokolo baca bica abasirikare bongera basambura n'ibitari bike. Imirwi ya kiisilamu ikorana n'umugwi w'iterabwoba Al-Qaeda yama yakoze ibitero mu ntara zo hagati no mu burengero bw'ico gihugu cya Mali.
Urakoze Haloiza kumakuru uheje kutushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, inkuza mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Severe ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ejo ku munsi wa mbere waratanguye ibikorwa byo kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu rwimo rwo mu 1972 ku mutumba ukirasazi wa komine Shombo aho ni mu ntara ya Karuzi. Inkuru Ijwi ry'Amerika ryaronse rifashijwemo n'abakunzi baryo mu Burundi tuishikirizwa na Desire Hatunyimana ari Kigali mu Rwanda.
Mu ijambo ryo gutanguza ibyo bikorwa byitabiriwe n'abashingamateka, abashingonza amateka b'u Burundi hamwe n'abanyagihugu bo mu ntara za Gitega na Karusi uburongoye mu gwisi
ko ibinogo byatawemo abantu amaze kumenya koza kubereka bijyamyemwo abarundi n'abarundi kazi batandukanye bo mu miryango itandukanye bo mu bwoko butandukanye bishwe mu 1972. Esimana yo dufasha amosozi yo kumutima no kumubiri abarundi benshi bagenda na hakimyaka irenga 40.
Ibinogo bigera kuri 14 biri ku mutumba bukirasazi hafi y'uruzi ruvubu biharugwamwo abarundi bagera ku 700 nkuko amatohoza yakozwe na Severa bivuga. Petero Karavenda yicariye arongoye umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi akavuga ko na ico kibanza kiri mu ntara ya Rusi abagihambwemwo mu kivunga baza bavuye mu ntara ya Gitega.
Abatumva bamenye ko abikiwe ngaha bagatabwa mu binogo benshi baza baturuka mu ihohero rikuru rya Gitega. Muri abo baza baturuka mu ihohero rikuru rya Gitega harabaza bapfuye, harabaza bakomeretse. Mu byo tugeze ko gutohoza turazi ko hari n'abatawe mu binogo bagihema bagihema. Ibyo tubibwirwa n'abakiriho babibonye tukabisoma mu bitabo tukabikura ku bantu bakiriho. Bamwe banyonga za mashini zifurira abatawe mu binogo.
Icyo gikorwa cyo gutohoza kubiciwe ku mutumba bukirasazi ni icy'ibanze nk'uko bisigurwa na Ndayicariye. akavuga ko umugwarongoye uriko wisunga igitabo canditswe na Ekleziya Katolika gitomora bahambwa ikivunga kuri uwo mutumba.
Ngira mvuge ndi ikigo tuje gukora igikorwa cya mbere igitwa kwita mu Gifaransa faze ya mbere, tukaronka uburyo tuzobandanya ko tuzosaba leta kuko ngaha kuvubu muri komine Tombo ya Karusi kuri uyu mutumba Bukirasazi niyara abantu igihumbi gusa kimwe, niyara abantu ibihumbi bibiri gusa, niyara abantu ibihumbi bitatu gusa, niyara abantu ibihumbi bine gusa. Mu bitaro dufise tugeze nibyo tuje gutohoza ku bantu buba bababa ibihumbi ndwi bajyamye mu binogo biri ngaha. Icyo gitigiri cy'ibihumbi ndwi kiri mu gitabo cyasohowe na Ekleziya Katolika, igitabo abazokirondera bagisome cyitwa Ubuzima bwa Patiri Michel Kayoya. Ku rupapuro rwa 25 niho batubwira abantu ibihumbi ndwi bashobora kuba barenga babimugera na hamwe na dondagura.
Itanguzwa ry'icyo gikorwa cy'umugwi CVE cyari cyitabwe n'ababuramatari b'intara za Karusi na Gitega, cyo kimwe n'userukira igihugu cya Nigeria mu Burundi na bamwe mu baserukira Burundi mu bindi bihugu. Aba bose bifuriza umugwi CVE gushikana Burundi kukuri ku vyabaye mu Burundi muri kahise ataho uhengamiye. Igikorwa nk'icyo umugwi CVE uheruka kukirangurira muri komine Kamenge iri mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura, aho hatowe ibisigarira vy'abantu barenga 200 bahuye n'ugwimo mu mwaka w'1994 nk'uko vyatangajwe n'uwo mugwi icyo gikorwa kirangiye.
Banyanyi bijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 21 69. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 3 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 9 9 9 5 8. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ishira mu nzima kongu rihanira gatekazi na muntu Human Rights Watch risaba leta y'u Rwanda gufunga ikigo cha Gikondo kijanwamo abana batagiraho baba. Iyo raporo ivuga ko muri ico kigo agateka kabana gahunyangwa. Idonido inkuru Eric Bagiruza.
Igihe cyose tuzaba tukiba ku mihanda bazadukubita. Ayo si amagambo y'umunyamakuru ahubwo namwe mu magambo agaragara kuri page ya 44 y'icyegeranyo cy'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ufite icyicaro muri Amerika wakoze ku kigo cy'inzererezi cya Gikondo hazwi nko kwa Kabuga mu mujyi wa Kigali. N'amagambo Human Rights Watch ivuga ko yabwiwe n'umwe mu bana bafatiwe i Kigali mu buzererezi bakajyanwa i Gikondo. N'icyegeranyo Human Rights Watch yahaye umutwe ugira uti mu Rwanda ifungwa ry'abana ritubahirije amategeko. Iki cyegeranyo kigiye ahabona muri uku kwezi kwa mbere 2020 kiranenga bikomeye imibereho y'abana b'inzererezi bafatwa bakajyanwa mu kigo cya Gikondo kuko ngo aho kubagorora bakorerwa ibikorwa bihabanye n'ibya kimuntu. Iki cyegeranyo cya Human Rights Watch kiributsa ko kije gikurikira ibindi byegeranyo nk'icyo mu 2016, 2015 ndetse n'icyo mu 2016 giheruka ku bigo by'inzererezi birimo Gikondo. Muri ibyo bigo havugwamo ikibazo Human Rights Watch yita ko kiri rusange cyo gukubitwa ku babigezemo. Uyu muryango uvuga ko guhera mu 2017 mu Rwanda hashyizweho gahunda zo kurandura ubuzererezi byubahirije amategeko, nyamara ngo siko bimeze kuko ngo ibikorwa byo gufunga binyuranije n'amategeko bikomeje ndetse no guhohotera abatabwa muri yombi barimo n'abana. Uyu muryango uvuga ko wavuganye n'abana 30 bari hagati y'imyaka 11 na 17 bafashwe bakajyanwa mu kigo cya Gikondo hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa 10 mu mwaka ushize 2019. kugenda uretse ukinagaruka ku bagenda bagaragaraho imyitwarire mibi indaya abanywa ibiyobyabwenge abasabirizi abazunguza ibagiye bafatwa bakamara igikondo ameza agera muri abiri kandi bakahava nta gisobanuro gishingiye ku mategeko ikavuga ko yasanzwe kuguhohotera abana ko aratangiye ubwo igipolisi n'abandi bashinzwe umutekano barimo abo ku rwego rw'akarere bazwi nka daso bafataga abana bo ku mihanda ivuga ko hari abana bayibwiye ko bakubitiwe gikondo nyuma yo kugezwayo bamwe kandi ngo bakihagira bamenyeshwaga ibyo baregwa hakanabaho n'abatarabashije kwemererwa kubona babunganira cyangwa se abandi bantu bo mu miryango yabo mu bana 30 babajije abakoze icyegeranyo bemeza ko 28 babemereye ko bakubitiwe gikondo Human Rights Watch kandi kavuga ko aho gikondo baba mu byumba babyigana batisanzuye aho bana ngo bavuga ko uburingiti biyorosa na matera baryamamo ziba zirimo ibiheri abandi bakavuga ko bemererwa koga rimwe mu cyumweru ndetse bikanabagora kujya mu bwiherero no kubona serivisi z'ubuvuzi Human Rights Watch gasana yibutsa Rwanda ko kuva mu 1991 nk'igihugu cyashyize imikono ku masezerano y'umuryango w'abibumbye arengera uburenganzira bw'umwana yakagombye kubahirizwa Umuryango Human Rights Watch uvuga ko nabavanwe igikondo bakoherezwa mu bindi bigo by'igororamuco bavayo bakongera kwisanga mu buzima bwo mu mihanda kubera ko nta bushobozi baba bagenewe bwabafasha mu miryango yabo yegwe batanitaye kuko ngo baba babwiwe ko nibongera bazatabwa muri yombi 17 mu bana babajijwe ngo bemereye Human Rights Watch ko basubiye mu buzererezi ikavuga ko ibikorerwa abana bajyanwe igikondo bihabanye n'amasezerano nyafurika arengera uburenganzira bw'umwana yibutsa ko mu kwa 2019 komisiyo y'igihugu y'u Rwanda irengera uburenganzira bwa muntu yasuye gikondo ikagaragaza ikibazo gihoraho cy'abana bo mu mihanda ariko ngo uwategekaga gikondo yavuze ko iki kibazo kitabonerwa umuti n'ibigo by'inzererezi ku bwa Human Rights Watch leta y'u Rwanda yagombye guhita ifunga ikigo cya gikondo ikanahagarika ibikorwa bya hato na hato byo gufata abantu bakajyanwa mu nzererezi Human Rights Watch kandi gasanga abategetsi b'u Rwanda bagombye guhita barekura bari igikondo bose kandi hagatangizwa iperereza ryigenga ku buryo bigize mu ruhare wese yagizwe imbere y'ubutabera igasoza isaba kanama karoni gashinzwe uburenganzira bw'umwana kubaza leta y'u Rwanda impamvu z'uburenganzira bw'umwana mu gihe ngo bwagombye kuba bwitabwaho by'agaciro ndetse no mu cyubahiro nyuma yo gusoma iki cyegeranyo twashatse leta y'u Rwanda ngo twumve iki kivugaho ku murongo wa telefoni ijwi rya Amerika yahamagaye bwana Johnson Businge ministre w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta maze ntiyitaba telefone yengendanwa ubutumwa bugufi twamwoherereje haba ku butumwa bugufi busanzwe haba no kubwo twanyujije ku rubuga rwa WhatsApp bitugaragarira ko yabusomye nyuma y'iminota 5 bumugezeho maze akaryumaho ijwi rya Amerika kandi ntiyabashije kuvugana n'abakoze icyegeranyo muri Human Rights Watch nitwabashije kubona abana bafungiwe igikondo ariko twavuganye n'abantu bakuru bahatambutse twibanze ku byo Human Rights Watch ivuga bihakorerwa duhereye ku gukubitwa
gukubitwa byo ni ibintu bega biba bikomeye nabyo cyane kubujyo ushaka kwira kwicuro njya kuri 20
ntabwo ari gukabya
umva cyane urya kunywa amazi ugakubitwa ukajya kurya ugakubitwa kuri toilette ugakubitwa ahantu hose
mu kugera kwa kabari barankubita na general na warankubita w'igipangu ngera no mu gihodi nabwo ukonse ubukiyoboye nabwo aradukubita
naho se ku kibazo cy'uburyamo Human Rights Watch itunga gatoki abavuga ko bahanyuze bakivugaho iki
mu kuryama hariya bagenda babatsindagira mbese arabarara kubikuta bitewe n'ibyaha babafatiye ubundi kuko muje barabatsindagira mbese ni ukuryamisha urubavu guhindu kirubwo nimba mugiye guhindukira muhera kuwo hakurgiri yagahindukira nabandi mukagenda muhindukira kubera ikintu muba
bimeza ko batambutse igikondo bakavuga ko harutwa na gereza
aheza ni muri gereza nibe no muri gereza kwa kabwo harenze gereza bitewe no buryo bemeze rwose ijoro y'ibibazo risangamo nk'amajoro nk'icyo
aho kugira ngo njyane y'umwaka umwe giye wanjyana imyaka 5 imageragere
Mu bihe bitandukanye leta y'u Rwanda yakunze kwamaganira kuri ibyegeranyo by'umuryango wa Human Rights Watch ivuga ko bigamije guharabika ikavuga ko mu bigo by'inzererezi na gikondo irimo ndetse n'iby'igororamuco bitanga umusaruro kuko ngo ababitambutsemo bahigira gahunda z'uburere mboneragihugu ndetse na gahunda zo kwiteza imbere
ikiringiti cyawo umuntu ugorora akugorora munda
Human Rights Watch kavuga ko ibya Kigali ko risakuma bafatwa nk'abadakenewe mu mujyi ari ukugira ngo ikomeze kugira isura nziza mu ruhando mpuzamahanga bagira ubusaha ijwi rya Amerika I Kigali
turabaramukije bakunzi namwe banyanyi b'ijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru y'iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Umuntu yarishwe arashwe mu gitero cy'abitwaje bigwanisho bataramenyekana abandi batatu barakomereka aho bariko baranyaga umudandaza yakorera mu ikampi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovina yagendeye iyo kampi adutegurira inkuru.
Icyo gitero cyabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa Mungu itariki 26 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2020 aho abagizi ba nabi bataramenyekana bateye mu izoni y'icyenda izoni y'umunani mu nkambi ya Nyarugusu. Uwishwe n'umwana w'umwigeme afise imyaka 16 aho yari karagerageza kwitabara. Yari umwana w'uwo mudandaza. Abagizi ba nabi bariko barahiga ko amafaranga. Abandi batatu bakomerekeje harimo uwo mudandaza bakiye batwarwa mu bitaro aho nyene mu nkambi. Abo basoma batwaye amafaranga, amatelefone hamwe n'ibindi bintu bitaramenyekana gitigiri cyabyo. Icyo gitero kibaye nyuma y'amezi atatu yari yaciye atabwizi bwa nabi bujyanye n'ubusuma bwariherutse kwibonekeza mu nkambi ya Nyarugusu. Umwe mu babanyi b'uwo muntu yatewe avuga yuko icyo gitero cyabaye amasaha 4 n'igice yo mu ijoro.
Baraje barasitura ku rugo baringira baramufata umuhungu wiwe ngo ashava mu nzu ngo moreki kutoroshi kandi avuze induru baca baramurasa na maguru baca baragenda no kuyundi batoye amasi amatelefone asanzwe akoresha akazi amatelefone ngo ashika nkane n'amahera numvise ko tagitigira umuntu azi kiretse wenyene wibwe. Kindi nacyo baca bumva induru hakujya kwibara mu kwindi zone baca badugayo baca bisunga aho hantu ivugiye batora serugo barakubita umukobwa waho yiruka mu cyumba baca bamurasiri iyo yugaye mugaya filiyaho harimo bakomeretse ari abapfu ngowe yapfuye numva ibintu bimeze nkuko
bivugwa yuko igipolisi cyasitse ati amasaha make abakozi bana bimaze kuhava. Icyo bakoze ni gutora birombara bivamwe amasoro no gutwara inkomere mu isibitari gusa.
Imana abapolisi baraje baje cyakanye tubona ko bakurikiranye ntaho bakurikiranye abantu icyo bikoze gusa abapolisi baje batwara izo bitango n'ibirombora bijye biduwe by'amasaha bamwe mu masoro bitwara barabitwara ndetse no mu gitondo bahazindutse hari no gutwara polisi mikamenya rwose hari no guhagarika ikambi no kuvuga mu kuba makazi sinatwe ikambi bose bahashyitse hari abasungusungu abonye basanzwe barongoye ikambi ku rwego rw'impunzi bahashyitse ni ibintu bibazisubiza bibazisubiza ntanyinshi tubona n'ingorane rero.
Umurongozi mukuru w'igipolisi mu gihugu cya Tanzania Simon Siro mu ntango z'ukwezi kwa 10 mwaka uheze 2019 yarakoze inama muri iyo nkambi nyine ya Nyarugusu aho yari ko atanga ubutumwa ku mpunzi ziharugwa mu majana zitabiriye iyo nama ku bijyanye n'ibitero by'abagizi ba nabi yama byabaye mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutende no mu baturanyi bazo. Yongera amenyesha ko hazakorwa isakwa rinini ry'abagizi ba nabi ariko iyo ngingo ntirashyirwa mu ngiro gushika n'uno munsi. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu isaba leta y'igihugu cya Tanzania gucungera umutekano bikwiye kubera icyo zahunze ari umutekano muke iyo zahungiye naho zigasanga naho nyine ariko akundi
abantu ngaho turi mu bwoba cyane burenze kandi rero nk'ubu dufatiye nk'ibyo bintu byarayo bibaye umuntu agasangwa mu nzu akishwa akaraswa ku bintu by'impamvu zitandukanye natwe byacu uri dutera ubwoba nka bamwe bamwe izo ngorane zamushikiye bamwe bamwe ziramaze kudushikira rero ibyo bintu biraduteye ubwoba cyane. Nicyo gituma dusaba amashyirahamwe n'abaturongoye n'abadukurira bagira icyo badufashije nk'abantu babona ko koko dufite ingorane kuko abantu ngaho akenshi benshi twahunze ku ngorane zitandukanye.
Leta ya Tanzania irabona ko umutekano udakwiye kubwiye kuraba nko mu ikambi yacu hari igituo kimwe no kuvuga ikirindiro kimwe cy'igipolisi no kuri icyo kirindiro ntigikwiye kusaba yuko ubuyongereza abajijwe umutekano umutekano ntabwo ngo tuturatura rero atanga ho dufite kandi abarengana bafite ibikoresho bishira umuriro.
leta igihugu cha Tanzania yaruga ya masoko makuru na yandi yose mato mato na badanda za bosi bakorera mu nkambi z'abarundi arizo nduta nyarugusa na mutendeli ku mpamvu z'umutekano muke wa mabibonekeje naho biruko harimo bake bake babandanya n'urudandazwa mu mpisho benshi muri bo bakorera mu mazu yabo mu mazone batuyemwo kuva mu nkambi ya nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cha Tanzania. James Jovini ku bwijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ubanza wa Perezida Donald Trump muri Sena ya Amerika ejo ku munsi wa mbere wari umunsi wa kabiri w'abanyamategeko bamuburanira bavuga ko umwere inkuru twateguriye na Tabaseka Mirinde.
Abadepite barindwi batumwe n'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress gushinja Perezida Trump muri Sena bashoje ibisobanuro byabo ku wa gatanu. Bukeye ababuranira Perezida Trump nibo bari batahiwe. Umwe mu bakuriye itsinda ryabo Patrick Chipirone usanzwe ayobora abajyanama mu by'amategeko muri President's White House yafashe ijambo amasaha abiri avuga ko nta cya Perezida Trump yakoze. Avuga kandi ko nta kimenyetso na kimwe gifatika abamushinja berekanye cyakwemeza ko koko hari icyaha yaba yarakoze. Yasobanuriye Sena ko bazayereka neza rwose bidasubirwaho ko Perezida Trump ari umwere. Ababuranira Perezida Trump bafite iminsi itatu yo gusobanura uburyo bazamushinjura. Nyuma yabo abasenateri bazaba bafite amasaha 16 yo kubaza ibibazo impande zombi ziburana, ni ukuvuga uruhande rw'abadepite bashinja Perezida Trump n'ababuranira Perezida Trump. Nibasoza ibyo bibazo bashobora gukora itora ryo kwemeza niba Sena izahamagaza abatangabuhamya bashya. Abademokrati bashinja Perezida Trump barimo barotsa igitutu bagenzi babo bo mu ishyaka ry'abarepublikani kugira ngo bemere abatangabuhamya bashya n'ibimenyetso bishya. Umwe mu bo abademokrate bifuza ko ajya gutanga ubuhamya muri Sena ni John Bolton, wabaye umujyanama wa Perezida Trump mu by'umutekano kuva mu kwezi kwa kane 2018 kugera mu kwezi kwa cyenda 2019. Bolton na ubwe yavuze ko yakwita abasena iramutse imutegetse kujya kuyiha ubuhamya. Ejo ikinyamakuru The New York Times cyatangaje ko John Bolton ari hafi gusohora igitabo cyemeza ko azi neza ko Perezida Trump yahagaritse imfashanyo ya gisirikare yari igenewe Ukraine kugira ngo iki gihugu Ukraine kibanze kimukorere anketi kuri Joe Biden wigeze kuba vice president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki ni kimwe abademokrate barega Perezida Trump ko ari ugukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite za politiki. Kuri bo Perezida Trump ashaka muri aya maperereza yo muri Ukraine amakuru mabi yo guhararika Joe Biden kuko ari we umwe na kumwe muri uyu mwaka. John Bolton ni umwe mu bakozi bakuru ba Leta abademokrate bavuga ko Perezida Trump yabujije gutanga ubuhamya mu maperereza y'umutwe w'abadepite yabyaye ikirego cyabo muri Sena. None nyuma y'inkuru ya New York Times baravuga bati impamvu irasobanutse neza ni ukubera ko afite amakuru nyayo koko yakwerekana ko Perezida Trump ari umunyabyaha. Bongeye gusaba ko Bolton ajya gutanga ubuhamya muri Sena. Perezida Trump we yatangaje kuri Twitter ko ibyanditswe na New York Times ari ibinyoma. Ati Bolton arimo aragerageza kwamamaza igitabo cye gusa kugira ngo yigurishirize.
Nshuti mwese mukundira ryo hejuru rya Amerika biganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu nyabwizyuma hamwe na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkurikije, amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi. Turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda.